Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Joy Diane ni nahaze ndongoye ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Duhurira ku isoko y'amasanganzi ntaworo nk'iki gihumbi ngaho ugiye gusuma ntakuzana dushitse ku isoko tunyaranirako no ninzari mu kutwica
kubera isoko y'amasanganzi ritumamwe abantu benshi nizo mpunzi nyene bacusanga ibiciro rero bigumye biduga biduga.
Aba n'abanyagihugu ba mu micungara rero mu ikambi ya Musasa ari mu ntara ya Ngozi mu gihugu cyo Burundi aha bagiriza impunzi z'abakongomani zahungiye muri iyo kambi ko bariko baratuma ibiciro biduga. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko igihugu cya Arabia Saudite cyaraci kivanyeho icyese itegeko ryahora ribuza abagore bo muri ico gihugu gutwara imodokari. Iyo ngingo yarashimishije abakenyezi bahora bikora ku bashoferi abahungu bo mu miryango w'amatagisi hamwe n'abandi kugira ngo biyunguruze n'imodokari. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres abicije mu itangazo yashize ahabona iryo tegeko rimaze gufatwa ryakeje abagore bo muri Arabia Saudite bagize uruhara rukomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe igwanira. Guterres muri iryo tangazo yanavuze ko iyo ngingo izotuma ubutunzi n'iterambere vyisununura mu bafasoni. Antonio Guterres yahamagariye leta gushitera izindi ntambwe mu bisata bitandukanye kugira ngo abapfasoni n'abagabo banganishwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasavye kuno w'Imana ko abimukira binjira muri Leta Zunze za Amerika mu nzira zitemewe n'amategeko basubizwa iyo baje bava ubwo nyene batarinze no kumvirizwa n'ubutungane. Mu butumwa bugufi yacije kuri Twitter yiwe, Trump yagize ati "Ndugure twa mugina ntidushobora kwemera abo bantu bose ko bategeka batera igihugu cacu ndugaye twa mugina." Umutegetsi wa Amerika haremeza ko amategeko agenga iby'impunzi n'abimukira Amerika aragatwe ngo ku isi hose kandi arenganya abaca mu nzira zemewe n'amategeko n'izitemewe n'amategeko barindira imyaka n'imyaka kugeza batunganirizwe. Ivyo bisabwa na Trump bishobora kugorana gushirwa mu ngiro na nyaburya hasanzwe hari ukudahuza mu bashinga amateka kwihinyanyurwa ry'amategeko agenga impunzi n'abikumukira. Perezida Trump yongeye gusubiramwo ivyo yasavye ko abo kwemererwa kwinjira muri Amerika bo babafitiye akamaro igihugu. Ati dukeneye abantu bazofasha kugira Amerika yongere gukomera. Mu Congereza yavuze ati "Make America Great Again." Na dijugi Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri ko murayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na metero 41. Ku murongo ya yindi mutwumvira ko ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu. Ibiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi igitegwa c'igitoke kirabangamiwe n'indwara bita ruhonyabitoke ni mu ntara ya Kirundo mu gihugu cyo Burundi. Abanyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho basigura ko igitoke arico gitegwa mbumba rugo cari kibatunze cane. Ibindi turabaza umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze.
Umutumba wa Gihosha uri muri komine ya Kirundo uri muyimaze kubonekamo ibitoke bigwaye. Abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bavuga ko iyo ngwara isasika imirima y'ibitoke aho iciye
bikuma byuma birafatwa nitotikoma igitoke cyagiraho kigiye ko gaca hajamo ibintu imbere by'intibibwa ntiwokijya ntiwogisoroma usanga cyahiye
kigahira ko kibaza ngo cyahiye wagisoroma hakugana ugahiga amakukura mukayabu bimaze umwaka bifashe kuko bimwe bimwe byo ibitoke by'ibitungo nyene narabiranduguye bamwe bamwe barabitemaguye nyene baratumure ariko arafashwe iby'ibirundi bene ivyo navyo
igitoke ni kimwe mu bitegwa mbumbarugo bitunze imiryango myinshi mu Kirundo abarimye bibitoke bafite ubwoba ko inzara ishobora kubinjirana
mu minsi n'itizoronke cyo turi ni kandi bitoke ari byo byari bitutunze kwafye aho rereka n'abana batutupfana batushye bahere kubera ibyo biki agatoke ko umuntu yakikora ko umwanya wari wose imbaraga kashi ukagatema ukarabura abana nyine kagiye tuzokwikora kuki none ubunya nta myumba tugira nta mateke narabashwe n'ingwara araho ntadusigaye twikora kwa ko gatoki
nuko muduhamba batumbere izindi mbuto zindi turimo zikuzunganije bitoke kubera ibyo bitoke imaze kugwara umuntu waragwaye iyi mbuto turagwara
ku mutumba wa Gihosha iyo ngwara ntizwi neza ndetse abarimyi bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere bayibonye
twako basebaza ko nk'iwaka ari inkuru zo bagwara tumaze igihe cyane baba mutuma mvuye barabaye byinshi bashaka kugira ibitoke cyo rwara
urumva iyo ngwara mwe ntayo mutsi
iyo ngwara ntasuzi kabisa
abari bakwiye kubigerageza nyine bakaturabira ko batironkera imiti bakatugarurira hagufi tutarashi
ubwo nk'abo banyene ari nk'abo tugarukira ko akafise imiti gasanga kumbe baradufashije igitoki kiragarutse kwa nicyo kidutunze
nubwo iyo ngwara itaramenyekana kuri uyu mutumba ahandi iramaze kumenyekana ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko bwihaye ikiringo cy'ukwezi kose kugira bakwiragire imitumba yose bahamiriza gutuza iyo ngwara Leonidas Rivuzimana aramutswa ubwo buyobozi avuga ko bamaze guca mu mitumba itari mike ya Bugabira na Busoni bigisha abanyagihugu uko bayituza muri indwi bakazobandaniriza aho batarashika kuba taramenye iyo ngwara rivuze imana arayisigura
nagashika imitwa 50 mu ntara yose kandi hari imitumba imwe imaze kubonekeza ko imaze kufata imirima itari mike indwara y'abanyabitoke ni indwara iterwa n'umugera bita bakteri ifashe igitoke usanga ubwa mbere imitoto irabenja nk'uyisutse kwa mazi ikababuka ihereye ku gasunwe umwana n'ukuma kugitoke nacyo kanahigihiye kandi ariho kicama utemye umutumburi haheze nk'iyo kitana havamo ibishyira bimeze nk'ibishyira binuka cyane nibyo nibyo bimenyetso bitwereka
mu gihe hari abasaba umuti umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu Kirundo avuga ko atamuti
duhimiriza bene igihugu ko umuti ndawusaba abonye wagwaye barandura bakabizika bakarindira amezi 6 kugira ngo basubire gusubizaho igitoki nta muti uhari ntibapompa ariko bakoresha ubwo buhinga hanyuma rero kugira ntigumirandagata nuko twahimiriza yuko imikanana yose isho ibonetse igihe gitoki kimaze kwiza impogo baca bayikura ko kuko nayo nyene iratuma iyo ngwara irandagata kubera byanzu kiziza guhakura turahimiriza kandi yuko kizira gutera imitsinda ivemo ayo matongo agwaye tukahimiriza kandi yuko kizira kututurira itoke uva gutoka kuja ku kindi cyane cyane ku kigwaye
muri ubwo buhinga abarimyi barasabwa ko umupanga wakoreshejwe mu gutema igitoki kigwaye ucishwa mu muriro no kugira wice imigera yawusigaye ko imbere yo gukoreshwa kubitarandura mu Kirundo muraru ku Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze harakenuye tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ukene bw'ubuzu bwa surwumwe makomine ntara ya Cankuzo buri mu bishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu ni mu gihe ntara igizwe n'amashamba menshi abanyagihugu bakavuga ko ariyo bituma mu hivyo bikaba uko mu gihe ho ku mitumba imwimwe isanzwe ikenya amazi aho mu bushikiranganje bujejwe ivyo amagara y'abantu bakemeza yuko ico kibazo cyo kutagira amazi naco nyene gishobora gukwega izindi ngorane muravyumva mu nkuru tegurira menyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Cankuzo Diane Ndonzi
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo ni barajijuka mu kuvavanura n'ingeso yo kwituma mu mashamba umuntu ariko ararengana hafi y'amashamba yiyubara kuyacamwo kuko ashobora guhonyora amazira ntoke uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cankuzo atubwira ko bashobora kuba bahandurira udukoko two muri uwo mwanda
iyo ugiye ugacuza urasanga nyene amazira ntoke ni hari usanga nyene ubwiye ukava aho wanduye inzoka z'anzoka nyene zivuga bavuga
uko kwituma mu mashamba kuva ku banyagihugu badatunze ubuzu bwa sugumwe mu mihana nko ku mutumba wa Nyabisindu abajeje intwaro bavuga ko nka 80% kwijana atabwo bafise insiguro nubugaba kuri bamwe ahandi bikava ku bukene abagabo bateramira mu bunywero bobo bavuga ko atahandi baja atari mu mashamba narijya baba bayegereye uyu tumusanze ari karanywera
twibwo tugo twanywe ni we twituma twituma haje mitori yiga lirahari yiga sami ibujumburi wanyu tino hari puri
niko ari kwabwira mu bwubake kwibarabara mubona mudashaka kubujamwe ho
bari bujamwe aho bari babushikiri mugaho umuntu ari wateriwe ni haro kwituma
ibintu birunyugwa nuko muri kano karere hasanzwe hari ubukene bw'amazi nonogora Tereza ari mu bajeje intwaro ku mutumba wa Nyabisindu muri komine ya Cankuzo avuga ko ari ingorane ikomeye kuri bo
urabona hageze nko mu muci amazi acakama no kuvuga amazi neza amaze gukama kugira abaje badasubire mu za rusengo biragurana naho nyene bikagorana kumva cyuko bashobora tubwira iyo tubagira baza kutwubakira amasengo yakamye mu amazi ati abene gihugu batanga intererano gake no kuvuga ntibasubira amazi akashavuga ati cyamwe na gihugu tuzobubakira mu mafaranga avuye muri mwebwe tubongerereje ku 5 ni ngorane zikomeye kuko muri cyo gete tutagira amazi neza ni kuvuga dusanze ahantu hari umugate tudahayo nyene turatekesha eka no kuyanywa tukayanywa kubera imvu nk'iyo tukaca dushira ko no kubura ubwo bwasugumwe ni ngorane dufite ku mutumbi wacu nyafisinda
abajeje igisata cy'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bariko baragerageza gutuza ingeso yo kwituma mu mashamba Musagere Jina umwe mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Nyabisindu abona ko nibihano nyabuna bikwiye kujamwo
ibyo bintu byo guhimiriza bagira ubuzi bwa sugumwe twaragikoze ico kikogwa mugani carase guhera abantu b'abanyagihugu baragoye nukuri batabaciye amande ntibaropfa bakoze ubwo buzi bwa sugumwe kuko uri kuragenda kubabwira cumengo ukigenda kumuhana barakwemera ati arobikora mugano subiyeyo uzosanga atana kimwe yakoze
intara ya Cankuzo iri mu zifite amashamba menshi ivyo bigakajyo abanyagihugu kuyikingamwo mu gihe bakeneye aho bituma Dieudonné Ndayisaba arongoye igisata cy'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku avuga ko biri no mu bituma batihutira kuba ku buzu bwa sugumwe icyo gisata arongoye avuga ko kiriko kirahimiriza abanyagihugu kubwubaka mu mihana hamwe no kumabarabara igikogwa kikaba cahereye muri komine ya Cankuzo kikazobandanya no mu yandi makomine mu ntara ya Cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda naho mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganji bujejwe iby'umuco na karanga butangaza ko hagiye gutanguzwa amahimiriza yo kumenyekanisha no guhitamwo inyambaro ibihisha icubahiro ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuyi yakurikiranye ikiganiro ubwo bushikiranganji bwatanze mu mpera zindwi twaraye dusozereye
Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyeho kabiri ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi bamwe batangaza ko iyi myambarire ibateye inkeke ndetse barezi bo bagatinyuka kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango uyu ni minisitiri watu Julienne
icyo rero kumva dukwiye gukora icyambere ni kwigisha abanyarwanda tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ibibera ahandi tudakwiye gufata uko byakabaye ngo tubizane hano dukwiye kugira ubushobozi bwo gusungura no gutoranya ibitubereye hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugura na twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara nawo wambarira kuko hari umwambaro ushobora kwambara utagenewe ukaba mubi ariko wambariyeho wabigena ukaba mubi ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya ariko muri wa muco n'umuco duhuriyeho nk'abanyarwanda anze umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiriye
Bwana Vuningoma James umuyobozi w'umuneko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro
ukubwira abana bacu b'abanyarwanda kazi yewe n'abahungu ntituvuga abakobwa gusa iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo nibigezweho ibyo byose burya bimutesha agaciro uko abatabizi n'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hari akigurisha mu ngongo n'umustari kujya kuri ya stage akihanika hari ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuhagaciro kandi bakamutesha cyambere no kubwira umuryango ngo nyamuneka
urubyiruko cyane cyane rw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukoza soni babona kuri bashiki babo ko basobanura kwibatera ibishuko
umuntu ko yikwiza nawe abyiyumva mu kitwica no kuvuga ngo hasohotse iki munsi ndambara iki niko bavuga ngo nefitire nge ndabyanga cyane n'imico mibi erega basore n'amashanyarazi iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera nka najya nk'umusore cyangwa kukumwifuza ariko iyo wenda tugaruye bigarutse bya kera byaba ari byiza cyane kurushaho erega n'abandi aba badamu bafite abagabo bambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite uwo mugabo n'umwanda
abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina
kuko ntabwo nzambara birebire mu mata yambara birebire no kushirebe gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe iyo ubonyambaye imina ubushatsi kwambara iyo mina iyo abagore ijipo ndetse ukayicisha akabibona ntagishyira gutwara umva na nyina nta kintu bitwaye ko ntabwo uzabona amada wawe yambara utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambara ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufiya ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara
twagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo yabaca ababyeyi batabikoze
noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya
ni ukuturenganya nyine ko natwe tubona ababikora bakuru bacu ari bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro
mbere yo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubabohotera
ni ukuduhohotera byo biragaragara
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukoza soni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Nana bice ku masonga nkitangura abanyagihugu wa mu icungaro rikambi yo ku Musasa ni mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi bagiriza impunzi abanyekongo ko zituma ubuzima buzimba aho ni mu gihe abanyagihugu bavuga ko umwimbo wagenze nabi hama bagahurira ku isoko z'impunzi imuntu tubaza mugenzi wacu Fidelite ishatse yuguruye umwanya wa makuru avugwa mu gisata c'impunzi
Abanyagihugu mu ikomine ya Kiremba zone Musasa bafitisha ari impunzi z'abanyekongo z'amikambi ya Musasa ko zituma vyongera ku isoko
impunzi z'abakongomani zibino muri zone Musasa ni nyinshi cyane zirarenga 700 duhurira ku isoko ya Masanganzira ntaworo nk'iki 100 ngaho ugiye gusuma nta kuzana dushitse ku isoko tunyaranirako no nindaje mu kutwica
kubera isoko ya Masanganzira ifumamwe abantu benshi nizo mpunzi nyene gatusanga ibiciro rero bigumye biduga biduga
ku isoko twebwe turahurirayo n'abakongomani tugiye gusuma duhurirayo mutonga tonga w'ibijumbu ubu utwebwe tugura nk'ibihumbi nka 10 kubera tunyaranira ko turi abantu benshi
abakongo ababonye kusanga bizinze cyane nk'ibijumbu umuntu yahoragura nk'icyatanu aciye abigura nka bitatu utusanga hariho ikintu kiba kibabaje umuntu kuko wewe uri umunyagihugu mutoyi ntubuka ibigonzo
abanyagihugu bamenyesha ko batunzwe n'isoko kubera ko imirimo babikora ko uno mwaka tuca bahanuvye kubera ihindagurika ry'ibihe
uno mwaka kabisa imvura yaguye ubwo kaba yakayobera abahinga ntabyo nko turaye nateye twaruhukiye twese mu mwonga kubera inkukura abanyishi imvura wanira dutemba na birakomera
ino murutoba twaragize ikibazo kubera ibintu by'imvura barateye ibiharage twasoromye ubatere 50 narengeje ibiro bitatu ibirayi wateye ibiri jana narengeje ibiro 200
urubura gwaratwononeye imvura iratwononera ntari kintu kimwe twasoromye aho wateye ibiro 50 by'ibiharage uhakurira ibiro 3 by'ibiharage aho wateye ibiro 60 by'ibirayi uhakurira ibiro 10 ibitoki urubura gwarahushaguye imyumbati urubura gwarahushaguye biturutse kurugo bukene babaye mwofatiye ku mwimbo muke baronse nibagiye gusumba mu isoko abayagirwa bavuga yuko atarubwira bafise kora ko imwezo nyako ngo bari mu isoko ku masanganzira zirasunja kanoti
abakongomani bo kuburyo bifashirizwa n'amakungu kandi nasiye bobo baza bazanya amafaranga menshi twebwe abene gihugu natwe bo kuri imitumba ducuditse muri imitumba y'iyi zone nyene ya Musasa tugiye gusuma nteka ugatusanga rero nka twebwe tutagira ayo mafaranga tuza turaronka misi yose utwana twacu tukatugwandamira ko ngaha ayi bamwe bamwe mbe baranahetse no kugira kwiga ariko bera inzara
abanyekongo badusunje amafaranga kubera bo asire bafashe cyane yarye baha amafaranga cyangwa bakabaha ibiryo bobo ro igituma twese cyatugira ikibazo kubera duhuriye mu isoko bobo ivyo babahaye byinshi bimwashe babishora niyo dufate babahaye nk'ubugari bw'ibigori bacha babushora bagacha bagenda kugura ubugari bw'umwumbati bamaze kugura ubugari bw'umwumbati rero twebwe ugiye ku kiro buca buzimba nk'ubu ikiro cy'ubugari kigeze ku 1000 ibiharage nabyo bigeze ku 2000 kubera rero bobo baje gusuma ntibaza bavuga ngo dusuma dukenye cyane basuma byinshi kuburyo kwa gusumuta
ingene no baniyumvira ko zazi dusumbya amafaranga amashira hamwe araza nko ku kwezi guheze bakabaha amafaranga yo kuja gusuma bakabahana n'ibintu bimwe bakabigurisha ibindi nabyo bakabije urumva nico gituma niyumvira ko baba dusumbya amafaranga yo kugira ngo basume ibintu bakoresheje gusumbya amahera abene gihugu
umuze abanyekongo za mikambi ya Musasa ho yariye kugiserukira ntandumwe yashimye kiryo cyo kuri radio mu byo batubwiye harimo kuri abanyagihugu bashikirije harimo gushikuza utubutse kutamenya kubyizo mpunzi ibishoboka mu isoko ku masanganzira bivamo mu abanyagihugu mu gihe abanyagihugu batimbuye birumvikana ko nibifungwa mu isoko bica bikena hanyuma ibishoboka bigaca biduga nayo kuba abasunze amafaranga abanyekongo bamenyesha ko bisa no kubacurira kuko ku bwabo impunzi idakora ntirime ibeshaho dufungwa two nyene ifashishwa tubanje gupimwa itokoroherwa mu butunzi gusumba bene igihugu kibahaye indaro muri zone Musasa mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Fidelite gisata cy'impunzi cyo tubabandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bahungiye mu karere kitwa Sange bipfuza kujanwa kuri y'urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ari urwaruka rw'imbonera kure bama babona mu icungara ryo ku karere bigatuma badatekanirwa inkuru irambuye na Vedas Ngabo akuri ijwi rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumaragi kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo ibi izi mpunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonerakure ruba rwaremye isoko yo muri Sange
twebwe ikintu tubona bo dukorera murabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu kandi bamwe batwiruka ko turashobora no kubabona naho mwisange turiko turagenda genda mwisange wababona ugaca umutima usubira guhagarara ikintu mbona bakwiye kudukorera niba duha amafomu badukure ngaha batwunguruze kuko nta mpunzi guma ku rubibe rwawe nico jewe nosaba kugira ngo umuti wa byose uboneke
none se hari abantu mugenda muhura n'abahangaha
tuzababona bamwe badutoteza nyene hari igihe ugira gutyo ukamubona yaje nko gutemberaho mu isange nawe ugacimera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome ku intuzeye ugaca winyegeza aha rero nihamba vuye Burundi nico gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza
president w'inkambi yo muri Sange Kwizeye Imana Calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonera kure iyo bari hanze y'iyi nkambi
urashobora kuri mu isanga ukazubona umuntu yaje kudugura kuko ni isoko ifitanye imigenderanire na Gasenyi mu Burundi na Sange muri Congo rero bari isuka kubwishi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwo baraza kudugura kubera hamwe bo duha amafomu tukahava byogenda neza cyane tukabona bo twisanzuye turi kure tutari hafi yacu
hari abo se mugenda mubona
barababona rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu migwi y'abagwanya acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko hari no mu mpunzi bo cyamugirira nabi barahura barahura mu nzira ariko baratembera hari gihe twa dufite nk'umugwayi agwariye mu hôpital général amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze
izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari igihe inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'Abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL, FOREBU ndetse na Redi Tabara
bakubwira yuko uri Murundi ngo wavuye Burundi uje kugwana bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Congo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije twebwe uko dutembere yugira gutya bageva ngaha aya nahajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize yonde niba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi wari ugiye gusoma nk'utubaga wohete kugahereza abana gatsima nk'amwe wakarose ucugira gutya ngo hagarara hari abo bita ngo ngamamenuze ya ngamandoroyide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gusemera imana batakuvunago yo mugongo niba gusiga ukomeye basukwa basigira aya mafaranga aho urasinze uragiye
kubera iki cyane babagenzereza gutyo
mbo igituma batugenzereza gutyo nuko batubwira yuko turabaki turaba abarundi twaje tuvi Burundi o ngo namwe murabanyisamba hari baradutoteje nino badutoteje
kuri iki kibazo cyo kuba piru bibi gw'igihugu cy'u Burundi Ngandu Frank umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri iyi nkambi ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Imurongwe tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'Abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'igihugu cy'u Burundi ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavimvira no mu Rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze ndadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Gabi mukaririmbo kiwe amahoro aya mahoro nayo tuce tuyipuriza kugira muri nondwe nshasha nuko rero tunabashimira ko mwabanye natwe mu ntango ya kino kiganiro tugiye gusozerera ngaha twongera dushimira abanyamakuru bacu aho bari bagiye barakora ibitandukanye kugira ngo kino kiganiro cuno wa mbere gishoboke mwakoze mwese masaha ari imbere turabafite ibindi biganiro muri byo harimo ikiganiro muri isangaza kuba ari saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri araza ko ari amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika muranigwe na Lidiane nahazwe Macdili ya Bero yegeranije amajwi Niles Dress nawe ayashira hamwe twemi tubashimire rero twongere tubipurize amahoro muri nondwi nshasha dutanguye
Shabosa, Jose na wumimbaraka. Amahoro, imbabazi zawe, izanyo mawe tekka.
My hope is my face, my face, smoke face, smoke face, smoke case. Case, he shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light, the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth, the fight, will never tell lies, homie. It's by time, homie. It's by time, homie.